Foreign Service Institute, Kirundi Basic Course, Unit 17, Basic Dialogue, Dialogue 1 for Learning.
Yihe. Isahi yihe. Isahi yihe. Mufungura ku isahi yihe. Mufungura ku isahi yihe. Ino mufungura ku isahi yihe. Ino mufungura ku isahi yihe. Yo gufungura. Yo gufungura. Amasaha yo gufungura. Amasaha yo gufungura. Amasaha yo gufungura saamwe. Amasaha yo gufungura saamwe. Mwijoro. Mwijoro. Isaasita no mwijoro. Isaasita no mwijoro. Isaha ya kabiri. Isaasita no mwijoro. Isaha ya kabiri. Isaasita no mwijoro. Kumunsi. Kumunsi. Kangahe kumunsi. Kangahe kumunsi. Barya kangahe kumunsi. Barya kangahe kumunsi. Mu Burundi barya kangahe kumunsi. Mu Burundi barya kangahe kumunsi. Kane. Abarya kane. Abarya kane. Abarya gatatu. Abarya gatatu. Harabarya gatatu. Harabarya gatatu. Harabarya gatatu n'abarya kane. Harabarya gatatu n'abarya kane. Nibiki. Nibiki. Ibiribwa mufise nibiki. Ibiribwa mufise nibiki. Harimwa byinshi. Harimwa byinshi. Mu Burundi harimwa byinshi. Mu Burundi harimwa byinshi. Murakunda mikate. Murakunda mikate. Abatayikunda. Abatayikunda. Harabayikunda. Harabayikunda. Harabayikunda n'abatayikunda. Harabayikunda n'abatayikunda.
Dialogue 1 for fluency.
Ino mufungura ku isahi yihe. Amasaha yo gufungura saamwe. Isaha ya kabiri. Isaasita no mwijoro. Mu Burundi barya kangahe kumunsi. Harabarya gatatu n'abarya kane. Ibiribwa mufise nibiki. Mu Burundi harimwa byinshi. Murakunda mikate. Harabayikunda n'abatayikunda.
Dialogue 2 for learning.
Numva nshonje. Numva nshonje. Emwe numva nshonje. Emwe numva nshonje. Iwanje. Iwanje. Kurya iwanje. Kurya iwanje. Woshima kuja kurya iwanje. woshima kuja kuryiwa anje nobuzwa niki nobuzwa niki nobishima cyane nobishima cyane ntabyo ntabyo hasi hasi nimushike hasi nimushike hasi ngwino dufungure ngwino dufungure indya zabonetse indya zabonetse neza cyane neza cyane ateka neza cyane ateka neza cyane umugore wawe ateka neza cyane umugore wawe ateka neza cyane reka kumuhemada reka kumuhemada niziki niziki izi nyama niziki izi nyama niziki mbega izi nyama niziki mbega izi nyama niziki nizingurube nizingurube inyama zingurube inyama zingurube sindi inyama zingurube sindi inyama zingurube mumbabarire sindi inyama zingurube mumbabarire sindi inyama zingurube
Dialogue for fluency.
Mwenumba nshonje. Woshima kuja kuryiwa anje. Nobuzwa niki. Nobishima cyane. Ntabyo. Nimushike hasi. Ngwino dufungure indya zabonetse. Umugore wawe ateka neza cyane reka kumuhemada mbega izi nyama niziki nizi ngurube mumbabarire sindya inyama z'ingurube
Exercise 1 Autonomous Forms Immediate Tense Affirmative versus Negative Class 2 Subject Prefix
kumenya abazi kwandika ni benshi abatazi kwandika ni bake kumenya abazi kwandika ni benshi abatazi kwandika ni bake gushaka abashaka kwiga ni benshi abadashaka kwiga ni bake kurya abarya inyama ni benshi abatarya inyama ni bake kuronka abaronka amahera ni benshi abataronka amahera ni bake kuba ababa mu ngo zabo ni benshi abataba mu ngo zabo ni bake gukora abakora mu gisagara ni benshi abadakora mu gisagara ni bake
Exercise 2 Relative versus Autonomous Immediate Affirmative in various classes
imyembe imyembe ihishe irazimbye ihishe irazimbye imyembe imyembe ihishe irazimbye yihishi irazimvye imicungwa ihishi irazimvye yihishi irazimvye usosa imicungwa isosa irazimvye isosa irazimvye icamwa gisosa kirazimvye igisosa kirazimvye gukaba icamwa gikabye kirazimvye igikabye kirazimvye intore zikabye zirazimvye izikabye zirazimvye indimu zikabye zirazimvye izikabye zirazimvye gukata indimu zikata zirazimvye izikata zirazimvye imicungwa ikatira zimvye iyikatira zimvye.
Exercise 3, autonomous forms, past hodiernal or hesternal, affirmative.
Kuzana. Wazanye iki gitabo ninde? Kuzana. Wazanye iki gitabo ninde? Gusoma. Wasomye iki gitabo ninde? Kugura. Waguze iki gitabo ninde? Kugabira. Watugabiye iki gitabo ninde? Kwandika. Uwanditse iki gitabo ninde? Kwiga. Uwize iki gitabo ninde? Kumara. Uwamaze iki gitabo ninde?
Exercise 4, practice in producing autonomous forms, hodiernal, negative.
Gukora. Abatakoze ntibazoronka amafaranga. Gukora. Abatakoze ntibazoronka amafaranga. Gufasha. Abatadufashije ntibazoronka amafaranga. Kwiga. Abatize ntibazoronka amafaranga. Kuja. Abatagiye ntibazoronka amafaranga. Kurima. Abatarimye ntibazoronka amafaranga. Kugaruka. Abatagarutse ntibazoronka amafaranga.
Exercise 5. Autonomous forms as objects of verbs. Affirmative versus negative.
Imicungwa. Zani isosa. Reka kuzana idasosa. Imicungwa. Zani isosa. Reka kuzana idasosa. Ukata. Zani ikata. Reka kuzana idakata. Indimu. Zani zikata. Reka kuzana izidakata. Kubora. Zani ziboze. Reka kuzana izitaboze. Ibitoke. Zani biboze. Reka kuzana ibitaboze. Imihwi. zani yiboze reka kuzani itaboze gusha zani yihiye reka kuzani idahiye.
Exercise 6, autonomous forms, immediate, negative versus affirmative.
Gusosa. Ida sosira zimbutse gusumbi isosa. Gusosa. Ida sosira zimbutse gusumbi isosa. Kukata. Ida katira zimbutse gusumbi ikata. Indimu. Zida kata zira zimbutse gusumbi zikata. Kubora. Zitaboze zira zimbutse gusumbi ziboze. Ibitoke. Ibitaboze zira zimbutse gusumbi biboze. Imihwi. Itabo zira zimbutse gusumbi yiboze. Gusha. Iyihiye ira zimbutse gusumbi idahiye.
Exercise 7. Substitution in sentences 1 and 2 of the basic dialogue. Possessive plus infinitive.
Gufungura. Ino mufungura ku isaha iyihe. Amasaha yo gufungura samwe. Gufungura. Ino mufungura ku isaha iyihe. Amasaha yo gufungura samwe. Kubyuka. Ino mubyuka ku isaha iyihe. Amasaha yo kubyuka samwe. Kwiyoza. Ino mwiyoza ku isaha iyihe. Amasaha yo kwiyoza samwe. Kugenda mu kazi. Ino mugenda mu kazi ku isaha iyihe. Amasaha yo kugenda mu kazi samwe.
Exercise 8. Substitution in sentence 4 of the basic dialogue. Locatives with various stems.
Uburundi. Mu Burundi barya kangahe ku munsi. Uburundi. Mu Burundi barya kangahe ku munsi. Wanyu. Wanyu murya kangahe ku munsi. Wabo. Iwabo barya kangahe ku munsi. Bujumbura. Ibujumbura barya kangahe ku munsi. Ibisagara. Mu bisagara barya kangahe ku munsi.
Exercise 9, substitution in sentence 6 of the basic dialogue. Concords.
Ibiribwa. Ibiribwa mufise ni biki. Ibiribwa. Ibiribwa mufise ni biki. Ibitabo. Ibitabo mufise ni biki. Ivyamwa. Ivyamwa mufise ni biki. Imboga. Imboga mufise ni ingi. Bo. Imboga bafise ni ingi. Impuzu. Impuzu bafise ni ingi. Abana. Abana bafise n'abaki.
Exercise 10, substitutions in sentence 17 of the basic dialogue.
Guhema. Reka kumuhema. Guhema. Reka kumuhema. Kurima. reka kurima gusoma reka gusoma gukora reka gukora kuvuga reka kuvuga gukaraba reka gukaraba.
Practice conversations number 1.
Mu Burundi bafungura iki mu gitondo? Mu bisagara hari benshi barya imikate. Bararya ivyamwa mu gitondo? Oya ntibarya ivyamwa mu gitondo.
Part 2.
Ibiribwa ukunda gusumba ibindi nibihe? Nkunda inyama z'inkoko. Inyama z'inkoko zirazimbye mu Burundi? Ntizizimbye cyane.
Part 3.
Ugenda ku isoko kangahe mu cumweru? Kabiri cyangwa gatatu? Ugenda gihe ki? Ngenda saa tatu.
Part 4.
Ibi byamwe wabiguze he? Nabiguze ku isoko. Ni byamwe byiza. Wabiguze angahe? Nabiguze amafaranga 10.
End of unit 17.